Iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwembasuza kandi mbayikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni Murisanga ku Ijwi ry'Amerika muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Katedrali ya Notre Dame i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa yubatswe mu kinyejana cya 12, ikaba iri mu zubatse neza kandi ifite amateka akomeye ku isi, yafashwe n'umuriro ku wa mbere w'iki cyumweru. Ni katedrali ifite amateka haba muri politike, umuco n'idini ku gihugu cy'Ubufaransa. Abami 33 b'Ubufaransa bimikiwe muri iyo katedrali mu mwaka w'1804. Napoleon nawe niho yiyambikiye ikamba. Imirimo yo kubaka iyi katedrali yatangijwe mu mwaka w'1663. Ni katedrali izwi ko yakiraga ba mukerarugendo benshi mu Bufaransa. Amakuru dukesha ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP avuga ko yakiraga ba mukerarugendo hafi miliyoni 15 ku mwaka, bivuze nibura abantu 30,000 ku munsi. Mu rwego rw'isi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burezi, umuco na siyansi UNESCO ryashize iyo katedrale mu murage w'isi. Amateka yayo n'akamaro ifitiye igihugu cy'Ubufaransa nibyo tuganiraho mu kiganiro muri Isanga cya none. Umutumirwa wacu ni Padri Audace Manirambona, ubu akorera muri Bazilika ya Mutagatifu Jean Baptiste ya Shomo mu gihugu cy'Ubufaransa. Mbere yaho yakoreye muri katedrali ya Notre Dame igihe cy'imyaka 6. Padri Manirambona, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo utuganirize kuri iyi katedrali ya Notre Dame. Ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze Edi Rwema, nanjye ndishimiye ko mumpaye aka kanya kugira ngo tuganire ibiraba katedrali Notre Dame. Benshi barabyumva ku maradiyo no ku mateleviziyo.
Mbere yuko tuvuga kuri katedrali ya Notre Dame, reka nawe ubanze wibwire mu magambo make abumva Ijwi ry'Amerika, watangiye ryari kuba padiri, uyu murimo umazemo igihe kingana iki, ese isano ufitanye na katedrali ya Notre Dame nayo uyitubwireho gatoya.
Yego. Jewe nitwa Manirambona Audace, nk'uko mubivuze padiri umumisionari w'umu Lazariste Congregation de la Mission yabaye yatangujwe na Vincent wa Paulo Mweranda mu Bufaransa mu 1625. Ariko Vincent wa Paulo Mweranda akunda kuvuga ko twatanguye mu 1617 kubera abantu bahura inyigisho yatanze uwo mwaka, niyo avuga yuko ariyo yadutanguje. Abapatri b'abalazariste rero, abamisioneri b'abalazariste bari mu Bufaransa benshi, baragenda gutanga ubutumwa gushika naho bashika mu Burundi. ariko jewe sinabamenye mu Burundi kubera yuko murazi ko twagize ingorane mu Burundi ikereziya abamisionari bakabirukana hariho abamisionari b'abanyamerika bari baje mu Burundi mugabo jewe mu 85 86 si nashoboye kubamenya niho bamaze imyaka 4 cyangwa 5 gusa ntiba mbanze imyaka myinshi nsanja mva mu Burundi rero ndangije amashuri kuri Ecole Technique Secondaire yo Bukamenge murumva yuko ndi umupatiri w'umufundi nagize ivyigwa vya mécanique automobile spécialité injection donc poids lourd donc mva mu Burundi mu 89 nari namaze umwaka umwe nigisha kuri CFPP mu Nyakabiga ishuri ry'imyuga kubera umwaka bambwiye ngo aba ndongora mu by'umutima bambwiye yuko byoba byiza nkoze umwaka umwe nkabona ubundi buzima atari ubwo muri internet atari ubwo mu ndaro nico nagiye kubikora nezerewe cyane kubera nuvuga yuko ari mutima mweranda roho mutagatifu ariwe yabirongoye yabivuze gutyo hanyuma mvuye rero mu Burundi kwari kugira ngo nje mu gihugu kirimwo abapatiri b'abarazariste bahari haheze imyaka 6 batanguje ikominote kandi iyo kominote ikaba yarijejwe gutegura abazoba abasaserdoti muri congregation de la mission non kuvuga missionnaire b'abarazariste kandi ikongera igakorera muri mu gihugu cha Cameroon nje ndumva mu Burundi rero ncanja muri Cameroon muri Cameroon ndahamara amezi 6 ndi muri community gusa nimenyereza ndaba uko abapatiri barazarisi bakora hanyuma ndakora umwaka wa mbere wa filozofi ndawurangije baca bansaba kuja mu novisia muri Madagascar mvuye muri Madagascar inovisia ndayirangije ni ukuvuga umwaka umwe baca bansubira muri Kamahune kurangiza filozofi ndakora na teoloji hanyuma nca mpabwa ubusaserdoti itariki 28 z'ukwezi kwa 6 mu 97 abankurira baca bampa ubutumwa muri paruwase ya Nsimalene ndahamara umwaka umwe ndicungiriza ica patiri mukuru cyamba patiri mukuru w'iyo paruwasi ndayimaramo imyaka 7 donc 6 ndi patiri mukuru n'ubumwe namaze ndicungirize mu 2004 niho nashitse mu Bufaransa nje kunonosora ivyigwa vya teoloji pastorale option nagize nahisemo ku ibintu biraba kwigisha iyobokamana ni ukuvuga catechese hanyuma ndiko ndabirangiza abankurira ni ukuvuga mukuru wa province y'Ubufaransa imwe y'Ubufaransa kubera icyo gihe hari province zibiri aransaba kuja muri conseil provincial ndayijyamo rero mugabo imbere yuko nja muri conseil provincial murumva yuko nari i Paris nkarangurira ubutumwa muri chapitre de la médaille miraculeuse aba benshi barazi ntuzele ibyo bita kubonekegwa kwa byabereye kuri rue du Bac muri Paris 6e muri Paris 7e natwe tu muri Paris 6e ibarabara amabarabara aregeranye cyane ubwo rero ndi kuri Notre Dame de la rue du Bac nabwo kuvuga yuko nakukira diocese ya Paris hanyuma imirimo myinshi tukayirangurira hamwe n'abasaserdoti bo mu kuri Notre Dame ama ikintu bita messe chrismale no kuvuga imisa ihuza abasaserdoti bose ba diocese n'umwungere wabo umushumba wa ikiriziya yabo nibyo byabera muri Notre-Dame donc pas cathédrale Notre-Dame et kuvicho giherero ni niho nari ndabizi natanguye kuyimenyera nkabona tukaza durahubona abandi sacerdote bajejwe amasengero agendegwa n'abantu cyane ni kuvuga de lieu de pèlerinage kuri Notre-Dame hariho abantu baza babaturise babambukera rugendo n'abandi baza baje gusenga mu gukomeza mu gukomezwa mu kwemera kwabo.
Hanyuma uvuze ko wahabaye ku itariki navuga ko ari tariki ya 15 nibwo hadutse umuriro muri iyo katedrali ya Notre Dame. Wowe ukibibona dore ko hari umubano wari ufitanye n'iyo katedrali wabyakiriye ute?
Nk'abantu benshi twabibonye twarakomeretse twarababaye nanze narakomeretse narababaye kubona katedrali iri kwirasha icyambere niyumviriye n'abantu bahora bakunda kuza gusenga kandi ko hari nko kuwa mbere ku mugoroba nibaza yuko hariho n'abantu boba bari mu isengero ariko twarumvise ku makuru yuko byamenyekanye hakiri kare abajejwe umutekano sécurité basaba abantu kugira ngo bave muri iyo sengero kubera impanuka yari ibaye nicyo gituma ata muntu yakomeretse mugabo naho ata muntu yakomeretse uravye ibyononekaye mu kinyarwanda bavuga ngo ibyangiritse urabona yuko ari igihombo kinini cyane nicyo twebwe twita impanuka mu kirundi cyangwa umuntu yovuga amakuba ni sanganya twagize hanyuma rikaba rigizwe rero na katedrale no kuvuga yuko ni église mère no kuvuga umuvyeyi église mvyeyi iyo umuvyeyi agize sanganya umwana ntiyobura kubabara.
Hanyuma iyi katedrali yavuzweho byinshi cyane, ni katedrali ifite amateka haba muri politike, mu muco n'idini, haba ku gihugu cy'u Bufaransa ndetse na Kiliziya Gatolika. Ubudasa ifite ni ubuhe mu magambo make cyane mbere y'uko mpa ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire icyo bakubaza?
Ubudasa nubwo ntiburaho nyine nko muri politiki cyangwa mu irangura ry'ukuntu igihugu kiri gucubatse abenshi barazi yuko no mu guharura ibirometero umuntu avuye Paris babiharura bavuye kuri Esplanade de la ya Notre Dame no kuvuga ni inyubakwa iri hagati mu gisagara d'ailleurs kukantu bita akazinga l'île de la cité nukuba yuko iri hagati y'ubuzima bwa politique ubuzima bwa la culture umuco y'ubuzima bw'umuco w'abantu baba bemera n'abatemera ikongera kandi ikaba hagati y'ubuzima bw'abemera abakirisu baba katolika mbere naba protestant cyangwa aba orthodox iyo babonye katedrali baragira igishika bariyumva yuko bari wabo. Umupasitori umwe niwe yavuze ngo mu mpanuka nk'iyi nta dini nta ba protestant nta ba katolika twese turabana b'Imana turabemera Imana iyo sengero natwe ibyayibaye ko biraturaba ni no musenyeri niwe yavuze ngo imbere yo kubaka ntuze yukubaka inzu tuzokubaka n'imitima twubake isengero ya ikozwe itakozwe n'amabuye gusa mugabo ikozwe n'abantu de pierre vivante amabuye novuga nti bantu amabuye bantu.
Urakoze cyane Padri Audace Manirambona kuri telefone. Dufite n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bafite amatsiko yo kumenya ahari na mateka y'iyi katedrali ya Notre Dame. Reka duhere kuri David wiriwe neza.
Ngiriwe neza, ndabajuje cyane n'abakunzi b'ijwi rya Amerika bose.
Uri hehe?
Ndi mu Biryogo ahitwa mu Rugunga.
Aho ni mu Rwanda?
Ni mu Rwanda Kigali kabisa hagati no hagati.
Ikibazo cya
mfite ikibazo twinshi ariko reka nduhe nahene gutya. Ndavuga nese hari abantu bitwa muri histoire du monde, hari abantu bita abakonservateri n'abantu bari modere, abantu bagendera ku bya kera rwose n'ibintu byavuba cyane. Uwo mutumire icyo akabazo ka mbere namubaza, abona iyo katedrale ivuze iki ku majenerasiyo yavuba ahangaha cyane, uretse kuba gusa yaherera mu buryo bw'agahinda k'abatekereza ku bya kera cyane, ibwiye cy'urubyiruko uretse kwirera nka monima ya kera gusa mu mateka, ikaza n'abakerarugendo leta isarurira amafaranga mu buryo buri spirituelle. Yafashaga iki? Yifasha iki umujyi wa Paris ku rubyiruko cyane cyane ruyireba? Ese hari abantu baba batekereza ku mateka yayo ikabareherezaho Imana ku bijyanye n'umwuka, ikabatera ishema n'isheza ryo gusenga? Aka ni akabazo ka mbere. Aka kabiri rero, kugira ngo ntizimba mu magambo, hari ikintu kiri mu mitima cyane cyane y'Abanyafurika twahoze tujyaho impaka cyane kuri social media, tuvuga tuti ese buriya ukabona katedrali irahiye nka kuriya amamiliyoni yaratanzwe yo kuyubaka, nabonye umuherwe watanze hejuru y'amayero miliyoni ijana. Noneho abo twaganiraga batariko se ko habaye ikintu kikiza bita uda iriya muyaga wo muri Malawi, ntitubone isi haguruka ariko inzu yashipare abantu bagahaguruka atari kubera numvikanamo gake. Ni ukubera iki iteka kenshi na kenshi ubona ibintu nk'ibyo nka monima ziri mu mateka y'isi? Niki iburayi kuki bakunda guhaguruka ari abakristo kandi Eglise Universelle ukabona bahagurukiye inyubako nk'iyo, ariko ikiza cyaza ku bakristo bo hirya y'Uburayi ntibahaguruke? Ako kantu gadasa n'agatera umutima utari mwiza cyane ku bakristo b'Abanyafurika, ntitubabone badutabara ariko bo ukabona ntubwo barahagurutse. Uwo mutumirwa yumva yaremesha iki Abanyafurika babona ibintu nk'ibyo ngibyo akavuga ati ese ariho kristo y'Uburayi na kristo wo muri Afurika?
Urakoze David. Padri Manirambona, dufite abantu benshi kuri telefoni, ugerageze usubize mu magambo magufi cyane kugira ngo bose tubahe umwanya bagire icyo bakubaza.
Yego, ndagerageza ngo murumvise yuko ibibazo naho yavuze bibiri mbere bibiri bisa na bitatu. Icya mbere cyo kuba conservateur n'aba modere mu binyenja na byose cyane mu masekuruza yose uko agenda asimburana, harimwo abo mu buryo bwa kina ba conservateur abandi n'aba modere, bikavana n'icyo umuntu ashimikiye ko avuga yuko yagomba kubika. Donc les conservateurs n'ibyo babika, abari modere nabo ni ukuvuga yuko baza bararaba aho amateka ageze, aho ibihe bigeze, bakavuga bati turashobora kubyinjiza, turashobora kubigendera ko ibindi nabyo tukabireka, byaragize igihe bimara igihe cyabyo. Hanyuma kuvuga naho yuko nk'ubu unya abakiri bato, ati hariho umuntu ajya nko muri katedrali akumva agize ukwemera, si by'ubu gusa, sinzi yuko uwo yabajije ikibazo amaze kumva histoire ya Paul Claudel. Paul Claudel hari mu kingana cya majana 19 siècle cya 19 mu kingana cya 19 kiriko zirarangira, yagiye mu misa kuri katedrali donc la Notre Dame, yagiye kumviriza indirimbo za Noeli, l'office de Noel, misa ya Noel, nyuma araronka ukwemera. hariho nabandi rero baronko kwemera baciye muri iyo sengero akumva yuko hariho ikintu kimufatanya nabubatsi yo katedrale nibindi binjana akumva yuko ukwemera kwabo nawe kumuteye intege kugira ngo abandanye mu kwemera ivyo biriho bariho no muri iminsi nuko busa nta ronsa kandi ko gutohoza neza kugira ngo nzane amazina hariho nabandi nk'uno mwaka habwirizwa kubatizwa muri katedrale abo bita bakatekumene ni ukuvuga abantu bamenye ukwemera kubera baciye mu misengero cyangwa bahuye n'abantu bagiye gusenga nabo bakumva amahoro akanyamuneza bafise nabo bibateye gushaka guhinduka kugira ngo bakurikire iyo inyigisho bakura muri uko muri iyo sengero hanyuma rero ikindi nacyo ni uko nko muri katedrale mu makatedrale hariho le statues sinzi ukuntu umuntu iyo gihindura ibibumbwa cyangwa amasanamu yerekana ubuzima bw'abantu aberanda baciye ngaho kuri iyi si umuntu rero ahaciye agasoma ubuzima bwabo akabona nawe yuko ubuzima bwiwe bushobora guhinduka ku byo mbona nibaza yuko kandi hariho n'ikindi umuntu muri katedrale Notre Dame urimwo ukabona ukuntu bahimbaza amayobokamana kenshi na kenshi nawe urumva yuko hari ikintu kigushitse ku mutima ukavuga uti bwa bundi kuba umukirisu si subusa ni kintu gifise impano ikomeye icya gatatu nacyo ni iki avuga ati none ko twabonye hari abantu baje gufasha ukumva umuntu atanze amamiliyoni ijana amamiliyoni amajana abiri nabyo byarantangaje mugabo bintangaza neza mvuga nti enfin hariho abantu batanguye gutahura babona yuko ijya nyubako yari ifise akamaro tucumva yuko hari abantu imiliyoni mirongo itatu ziza ku buri munsi kuraba iyo katedrale abemera n'abatemera byarakunda kudutangaza umuntu akibaza ati none baza kuraba iki ariko ubonye ukuntu abantu barize ukuntu abantu byabakoze ku mutima uravuga uti si samabuye gusa cyangwa si inyubako gusa hari izindi uvuga ni katedrale ngira ngo zaba zubatse neza gusumba Notre Dame ariko ni ukubera ntuze histoire amateka y'igihugu amateka ya ekleziya hanyuma hariho ukuntu aba bantu baba hagufi y'abasengera muri iyo sengero bakaba nabo mbere bamwe basengera muri iyo birumvikana yuko abantu bitanga ikintu mu gifaransa bita elan de generosité et elan de solidarité ati kubera iki none nko muri Malawi cyangwa muri
Mozambique
oui muri Mozambique batagize iyo elan de generosité araraba neza kubera yuko hariho imfashanyo nyinshi zagiye zirarungikwa muri Afrika cyane je nabangishika mu Bufaransa muri 2004-2005 haba tsunami muri Indonesia Philippines n'ahandi baratanze imfashanyo yo gufasha ku buryo ama organisme ajejwe kwakiriye umfashanyo yavuze iti nimuhagarika cyangwa ibintu byabaye muri Haiti baratanze imfashanyo ku buryo ama organisme bavuga ati nimuhagarike twebwe ni ukuvuga amahera muri kumuraduha kugira ngo tujye gufasha ntidushobora kuyakira yose kubera yuko nta kapasite nta buryo
no kuyacungana
dufise bwo gushobora kuyakusanya kugira ngo azokore mu myaka ini kubera nta muntu yovuga ngo ariko arafasha ibintu amahera bashyira kuri konti izo mara imyaka 30 imbere yo kwishikira abo abari ku abari bayigenewe.
Urakoze cyane Padri Manirambo na reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya America, Armando wiriwe neza. Armando uranyumva? Armando uranyumva? Armando numva tutamufite kuri telefoni, ashobora kuba agize akabazo. Padri Arnaud Manirambona wagarutse ku nyubako ubwayo, uvuze ku mateka yayo, uvuze ku bijyanye n'abantu, uburyo mwebwe nk'abakristu mwashimishijwe n'uko abantu barimo gutanga inkunga zikomeye cyane mu buryo bwo kongera gusana iyo katedrali. Amafaranga kugeza ubu ngubu agera hafi kuri miliyari y'amadolari niyo amaze gukusanywa.
Yego.
Ku mujyi wa Paris hari icyo byahungabanyije nyuma y'uko uwo muriro wadutse kuri uyu wa mbere?
Mukanya hariko haraba iyo mpanuka, barugaye amabarabara mwamwe, barugaye ama station ya metro, no kuvuga bijya bigendera mu kuzimu, ama ndara ibica mu kuzimu. Mugabo nobwani aho kugira icyo byononye byerekanye yuko abakirisu ubu hakiriho ukwemera mu bantu batari bake. Icyambere novuga cyaci kiba nuko mese Krismas, no kuvuga imisa yahuza musenyeri n'abasaserdoti biwe na presbiterium yose i Paris yabwirizwa kubera muri cathedrale Notre Dame, yaciye yishira muri Eglise Saint Sulpice kubera ariyo nini ishobora kwakira abantu nka cathedrale Notre Dame yashobora kwakira. Mugabo Saint-Sulpice nta mateka nka ya Cathedrale Notre Dame ifise. Saint-Sulpice niri muri Ile de la Cité, kuvuga yuko abantu baraca barabandanye baja gusenga, abantu barabandanya inyigisho bazikurikira n'ibindi byinshi. Icyo icyababaje cyane hariho umutima. Ibindi navyo ntibaraba neza icyo le dégâts matériels, ibintu byoba byarononekaye, ntibarabishyira habona kugira ngo tubone neza ibyononekaye. Mugabo ibibwirizo kuba byarononekaye si bike, ariko mu migenderanire y'abantu abantu bagumanye ya migenderanire mbere, novuga nti nko kuba muri politike benshi habaye nk'uguhagarika ingwano ya politike, kuvuga donc
ibibazo byari bimaze iminsi biri mu gihugu hagati ya leta n'abariya ba mayojone.
Ibibazo byari bimaze iminsi biri mu gihugu, ibyo barabanza barabishyira iruhande gatoyo kugira ngo bifatanye n'abababajwe n'uko iyo katedrale ihiye. Hanyuma mbere barabire hamwe ikintu cyo kubaka cyace kiza, ubwo nyine mbere ikiri kirashanye ntibari bazi yuko ntitwa tuzi n'uko iza gusigara yose ijya minara ibiri, twibaza yuko itaza kurukira. Mugabo Imana yarakinze iminara irasigara, ubu bariko bararaba yuko inkingi zose zoba zigikomeye muri katedrali.
Reka dufate undi mukunzi wa radio Ijwi rya Amerika. Charles wirwe
merewe neza,
uri hehe?
Ndi mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Iyo nyubako se yaba yaratwitswe n'iki, cyangwa nta bantu baba baraguyemo muri iyo nkongi?
Urakoze Charles. Padri mu magambo make cyane, icyateye uwo muriro cyari cyashirwa ahagaragara, kuko abenshi baravuga ko bishobora kuba byaratewe n'ibikorwa byarimo bikorwa bijyanye no gusana iyo katedrali.
Absolutely. Ego abantu benshi bari bagiye yuko ngira ngo hoyo batari atanta ikintu nk'icyo. Oya, ubu biramaze kumenyekana neza ko atari atanta, ariko bishobora kuba byatewe jitama n'ibikorwa byariko birakogwa kubera ingazi eshavodaje bari bashinze ahantu umuriro watanguye kubonekera, naho hantu hari iyo ngazi amatohoza aracaba mugabo bibaza yuko yo bari kur circuit sinzi ukuntu bagitangiza mu kirundi cyangwa ikinyarwanda
ikibazo cy'amashanyarazi, wenda akabazo
umuriro donc amashanyarazi electricité umuyaga nkubo mu kirundi niwo twibaza yuko ubwirizwa kuba ari watanguye intuze waturiye iyo katedrali.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufite na Nisabwa wiriwe neza. Ni Edi Rwema.
Edi Rwema bambu, urakoze kunkosora.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba, karere ka Rwamagana, umurenge wa Gahengeri, sitasiyo ya Nyamugari.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo mfite, biragaragara yuko amahanga yashyigikiye kiriya gikorwa, kandi nibyo koko ni igikorwa cy'akababaro. Ahandi ndabaza tubona ibiza bimwe na bimwe bitera mu gihugu runaka, ariko amahanga nagahaguruka angabishyiremo umurego nk'uko yashyize umurego muri kiriya gikorwa. Ejo bundi habaye impanuka y'indege Ethiopian Airlines, hapfa abantu bangana kuramura biza, amahanga yose yarabibonye yaranabimenye, ariko ntabwo yigeze ahaguruka ngo abe yagira itagenera imiryango ya buriya babo muri iriya mpanuka. Tujya twumva amato amwe n'amwe yarohamye mu nyanja, cyangwa se na za gare ya moshi zakoze agisida hagapfa abantu benshi. Ni kuki isi n'amahanga badahaguruka ngo babe bagenera imozamarira imiryango ya buriya babo muri izo mpanuka? Ariko bikagaragara yuko baha agaciro inyubako nk'iriya. Ese biterwa n'iki? Murakoze, Ijwi rya Amerika turabashimiye.
Urakoze cyane. Padiri Audace Manirambona ntaguvugira isi, ariko wenda nk'ibyo asorejeho, agaciro k'iyo katedrali kangana gate ku buryo isi cyangwa se abantu babaherwe babakire bahaguruka bakavuga ngo tugomba gufasha kugira ngo iyi katedrali yongere ihagarare nk'uko yari imeze?
Yego, nkuko nigeze kubibabwira, twebwe turi ngaha abashengera muri katedrali, mwarumvise bamwe bamwe barabonye ndayo no ku mateleviziyo yuko hariho bamwe bamwe baba bakirisu cyangwa ba mukerarugendo bavuga ngo igihe nabona iri kirasha ngo ni nk'uko ari umutamakazi, donc umusaza ari ku mfiro, ariko arasha, nico no kwita valeur affective. Niyo valeur ko abantu bahaguruka bakavuga bati tugomba kuyubaka yabiyi cyangwa se izindi mu bindi bihugu, benshi barifuza gufasha. Ariko nk'uko abivuze, yatanze uburorero aravuga abantu baguye muri Ethiopian mu mpanuka y'indege Ethiopian. Mwarumvise yuko Donald Trump yaciye atanga ntuzenya itegeko yuko indege zose muri yaseri zihagarikwa zidasubira
magana 737 max 8.
Voilà, donc niyo au niveau de la solidarité kuri mu kwifatanya akababaro n'abavuza babo, ikindi nacho kugira ngo bashumbushe cyangwa bifatanye mu gutanga imfashanyo simvugira makungu ariko je nibaza yuko bitoroshe kuko hajya kompanyi nayo irafise ico nita responsabilité ibwirizwa gufata kugira ngo ishumbushe abantu yaritwaye haba mu ndege mu matin no mu bwato mugabo ico ku bwato nibaza yuko ari nka nakujya abantu ba l'immigration aba bene wacu bava mu muri Afrika cyane cyane mugasi muri Afrika gusa sindi ko mwumvise yuko hari abavuye muri Indonesia baza muri Ile de la Réunion bakagira ibirometero ibihumbi bingahe bagashika hanyuma barakiriwe ku nkengera y'ikiyaga barabafasha si je nibaza yuko icyo dukwiriye gukora ari kuraba uko ibintu byose bitegekanijwe kugira ngo ntiduhave twihenda nk'uko ngaha ndiko ntangura kubyumva bavuga ngo ya ngo ajya amasosiyete yavuze ngo atanze imfashanyo ngo nukubera ngo agomba yuko umusoro mugabo benshi baravuze bati oya twebwe ntituyatanze kugira ngo badukure ku musoro tuyatanze ku buntu ntacyo tuzosaba leta kubera yuko basabye leta ni ukuvuga abantu bato nta kimaze ibyo babifishe.
Padri Audace, hari ikindi kivugwa kuri iyo katedrali ko yarimwe mu bubiko bw'ibintu bikomeye cyane bya Kiliziya birimo imyenda, imitako ndetse n'ibitabo bya Kiliziya Gatolika, niko bimeze?
Ego hariho ibintu bitari bike cyane cyane nico bita la couronne du Christ mu kirundi urugori rw'amahwa rwa Yesu Kristu rwari rubitswe hajya muri katedrale y'i Paris ubu bararurondereye ahandi ruba ruraruhukiye mu kurindira yuko basubira kuyubaka hariho n'ibindi bimaze imyaka myinshi nk'intango mugabo intango zikoze mu byuma les pots de fleurs bitwereka ukuntu abandi babaho mu myaka igihumbi ibihumbi bibiri nibyo bitabo rero bya Vieranda by'iyobokamana amashemezamana byose mbere ngira ngo n'ama recensement yagiye araba imbere y'uko igihugu kiyungunganya gikora ibitabo byacu amateka menshi yari muri Ekleziya.
Reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, Reverie wiriwe neza.
Wiriwe.
Uri hehe?
Karere k'ibiyaga bigari.
Ikibazo cyawe?
Nagomba kubaza ikibazo adusigura amateka y'iyo katedrali kwa ntabwo umuntu ayasobanukiwe neza kandi sura naho jeje na nibyo urumva byononekaye kubera iyo ntuze iyo mpanuka yabaye nta byinshi mbona no murakoze.
Urakoze Reverie, hari ibyo yari yakomojeho ariko Padiri, niba hari ikindi kintu kidasanzwe utavuzeho kijyanye n'amateka akomeye ajyanye n'iyo katedrali wakongeraho?
Yego, murazi uko hariho abantu benshi nubwo nti abantu bakomakomeye nigeze kubabwira ibya byabaye kuri Paul Claudel kuko hariho nabandi bahaciye murazi umwanditsi rurangiranwa Victor Hugo bakunda kuvuga ngo ya yarakijije katedrale kubera uko yazarayirata hakaba nabandi abahanzi abantu bagira utugenegene benshi bakunda kuza kuri katedrale bakayerekana uringa uri ku parvi nayo murata kumfasha kuyihindura mu kirundi gifaransa esplanade donc uri imbere ya katedrale waragira inspiration ukere kukabona ibintu utobona urahandi kubera yuko hari ahantu hisanzuye ahantu hari akayaga hari amazi hirya no hino ni ukuvuga yuko bikwije ibintu byinshi kugira ngo umuntu yiyumve neza yiyumvemo yumve ko ari iwe. Musenyeri l'archevêque donc au petit niwe yavuze ati impanuka yakoze ku mutima w'abantu yakoze ku mutima w'abantu kubera yuko ajya amabuye yakoresheje kugira ngo abantu bubake yasigaranye akaranga mutima kabo niyo twahora tubabonera ko niyo twahora tubibukira ko ijya charpente ni ukuvuga charpente mu kirundi
ububaji
ego donc yari yakozwe n'ibiti byaciwe n'abantu ibinjana bibiri ibinjana bitatu abantu rero kubera baremera bavuga bati twebwe naho tutazobona igihe iyi katedrali izokugurugwa abazoza badusanga bazomeye uko ngaha hari abantu habaye abantu murumva yuko abo bantu bayubatse badusigiye iragi ridasanzwe kugira ngo natwe iyo turiko turakora ibintu ntitwiyumvire twebwe gusa ngo twibone ariko tumenye yuko imbere yacu hari abandi inyuma yacu hazoba hari abandi tubategurire kandi tubasigire nabo kazoza keza gashoboka.
Twibutse abumva ijwi rya Amerika gusa nuko iyo katedrali imaze hafi imyaka irenga 800 kandi imirimo yo kuyubaka yafashe hafi imyaka 300. Urakoze cyane padiri, reka dufate undi mukunzi w'ijwi rya Amerika. Silas wiriwe?
Halo,
wiriwe?
Edirwema, komera.
Yego, uri hehe?
Ntabwo ari Silas, ni Stanislas.
Stanislas, urakoze cyane kunkosora. Uri hehe?
Ndi Iburega mu karere ka Rulindo Majyaruguru, ngo ni karahanyuze nk'ibisanzwe. Mukunzi wanyu,
ikibazo cyawe
nagira manze mbashimire mwepe nshimire n'uwo mutumire wa mupadiri. Icyo nagira manza kumubaza uwo mupadiri aze kutubwira aho avuka narangiza adusobanure nk'uwo ufite ibyo ashinzwe iyo katedrali arabona izubakwa nko mu gihe kingana gite, abakristo bazakora iki kugira ngo ibe yakubakwa? Murakoze.
Urakoze cyane padiri.
Yego. Murakoze. Sinari nabyibagiye gusa nuko iyo umuntu ariko ariyidondora kenshi na kenshi usanga hari ibintu bimwe yashize iruhande kubera akanya akaba ari gatoya. Njyewe mvuka muri ku musozi bita Kibavu muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza diyosezi ya Ngozi. Kera nari muri paruwase bita Buraniro, abarundi benshi barayizi, mugabo ubu nsigaye nkukira paruwase nshasha yitwa Ryakabamba, ni kwibarabara Bujumbura Kigali. Urabona batarika ahantu bita ibandaga menshi barahazi ni mu buraruko bw'Burundi mu buraruko bw'Burundi hanyuma ivyo byo kubaka katedrale navyo gusubira kuyubaka President Macron yavuze yuko yifuza yuko byo byarangiye mu myaka 5 Jewe nchumpa mu myaka 5 naribaje none isengero katedrale bubatse mu myaka 300 ashobora kuyisanura mu myaka 5 gute cyambere nuko ubu muri imyaka tugezemo dufise ubuhinga abayubatse batari bafise dufise abantu banonoso ibintu byukubaka ibintu byo gusanura ibintu byo nubwa nibyo byo guhingura byo gukreye byo
guhimba no guhanga guhanga
atari bake byaba ibintu bisanzwe byo kwisi na mbere nibyo kwiyumvira kenshi nka kujya ujya munara wahiye ugakongwa kawose ugahera bavuga yuko utwereka inzira ijya mu ijuru utwereka inzira ijya mu ijuru ariko ubu ngira ngo turashobora kuronka cyangwa kurondera ubundi buryo twerekana inzira ijya mu ijuru umuntu ari kuri internet cyangwa ari kuri imihora igezweho murumva yuko nko kuri ordinateur baravuga ngo Windows ni ukuvuga akadirisha ku isi akadirisha ku bintu bikogwa n'ibiba imyaka 5 rero naje nibaza nti kumenga ni mike cyane ni mike ariko si mike cyane ku buryo dufise ubu birashoboka n'abantu bariho ubu birashoboka kandi mwumvise nk'iyo erando de generosite yoyo yatanzwe abantu babandanije batanga n'umuyaridi urashobora kurenga bigatuma rero abazokora ibikogwa byo kuyisanura bataba bake kandi hakaba nubwa nti amashantiye menshi kimwe umwe wese mu byo yanonosoye hanyuma bakazobishyira hamwe iyo eshanse y'imyaka 5 kandi ni kubera yuko mu Bufaransa hazoba Jeux Olympiques mu 2024
barifuza rero kuba byarangiye mu gihe Ubufaransa buzabwakira iyo mikino ndetse bwakira n'abantu benshi baze gushurura icyo gihugu
yego
urakoze cyane reka dufate na Didas wiriwe neza
niriwe gose
uri hehe
ni Bujumbura
ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nashaka kumenya none ijya nyubakwa iyo nyubakwa yashoboye kugira isanganya igasha none nagomba mbaze ati nizoshoboka yuko bashaka kuyisanura ikamera ko gihari isanzwe iri nicyo kibazo nshaka kumenya ikindi nashaka gutahura nagomba bimwe na bimwe turabona yuko ijya nyubakwa yariko ibishushanyo bimeze ukuntu ibishushanyo bihambaye cyane kandi byubatswe ku buhinga budasanzwe none bya bishushanyo bazoshobora kubishushanya nyine kujya byari biri ku buryo umuntu atazotandukanya ingoro yahahora n'iyubu bagiye gusanura icyo nicyo kibazo cyanjye
urakoze cyane Didas padiri ese nibasana iyo katedrale izagumana umwimerere wayo
emwe ibyo no byemeza gose nta shidikanya nta atagukekeranye mu kirundi niko bavuga kuko nabwiye yuko hariho ubuhinga ubudufise bashobora gusubira kubaka alidantik uko yari imeze bakayuba koko nyine mugabo kimwe baca baraba nacyo nuko kugira ngo katedrale ntizosubire gusha vyo nezera yuko basubira kuyubakisha ibiti cyane bo yubakisha beton kubera nka cathedrale y'i Reims yindi cathedrale ikomeye cyane abami benshi binikiwemo umwami wa mbere Clovis yinikiwemo doko ni cathedrale de Reims yari igeze gusha nayone hanyuma mbayisanuza isima bon yita beton mugabo ni isima iri special uri kurayiraba uri kure wo kwibaza yuko ari biti ariko kubera barabibaza neza bakabiconga neza bakabiha imboneko isa nk'ibiti byari bifise murumva yuko aho umuntu twobyizera two kwizera yuko abo ababijejwe bazo yisanura bakayisanura nkuko yari imeze mbere mugabo ibyo bazokoresha birashobora gushika yuko bafata umwanzu bafata decision yuko badakoresha ibiti bakoresheje kugira ngo bakore charpente idomari imyaka myinshi gusumba ibiti byahora bimara kubera na cathedrale y'i Paris ntibwarugambere ihiye mugabo atari yinya twari tudi kuva kuri Viollet le Duc donc mu kingana cya 19
reka dufate na Frederic wirwe neza
wirwe
muri hehe
tugendana
ikibazo cyawe
ikibazo nashaka kumenya iyi cathedrale ko yari kubimenyetso bitandukanye ama tukaba twari tuzi uko ibi bimenyetso bashyira mu masengero kuba biri ko birasigura kuba bifite icyo bihuriye ko n'akahise kaba karabaye mu iyo regio eglize ibirimwe mbese ibyariko ubwa mbere ubu nibyo bazoca basubiza ku iyi cathedrale kamu nkabaza ikindi nk'amasengero atagira kw'ibintu byerekana kahise k'iyo sosiyete y'iyo eglize abo kominote y'iyo eglize irimo hoho ntabwo iba igifite kwayanse nk'imwe ayandi mayekisite aba afite
urakoze Frederic telefoni ye ntabwo yumvikanaga neza ariko ahanini ngira ngo yavugaga ku bishushanyo byagaragaraga kuri iyo cathedrale cyane cyane byinshi ni ibya kera ngo ese nibyo bizasubizwaho
ego cyane cyane nubwo ni imana yikorera ibyayo ifise imigambi yayo atari nk'iy'abantu sinzi ko mwabonye yuko imbere yuko ijya nkongi y'umuriro yaduka bari babikuye ko bitari bike nubwo ni imbere nka byose kugira ngo baje kubisanura ibyari byarononekaye babisubize itoto murumva yuko rero ivyahiye cyane cyane n'ibiti ariko ibishushanyo bitari bike bari babikuye n'ibishushanyo mbere nk'ubu byari mu indani muri cathedrale ni ukuvuga le tableau nimba hari zahiye uno munsi ntiturambimenya neza kubera yuko hariho amatablo menshi abajejwe kurinda umuriro kuzimya umuriro bari babikuyemwo barabishyira ahantu en sécurité bishobo bimonete ariko ko ari cya icyononekaye bashobora kugisanura bazogisanura atacyo bashobora gusanura naho bigasabwa yuko bakora une copie basisa amafoto nta kabuza barashobora kuyakora ikaba nk'uko yari original ibya kera rero bigifise bigishoboka gukoreshwa bazobikoresha nabyo nta kabuza babisanuye
reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Pascal wirwe neza uri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi
ikibazo cyawe
ikibazo fise na shaka kwa tukuntu nibi shushanyo tera tera hiye ukuntu boba bari ko ari mpira bashobora kuzobikora bakabisubiza nkoko byari ngene bizogenda ko bafite nk'abantu nze nk'amashusho yuko byari bipanze ku buryo kubera ingoro y'Imana n'ikintu cya mbere ku isi nzima cyubahiza.
Urakoze cyane.
Yego. Kandi uko bonagerageza bagasaba n'abashobora kubafasha ku buryo nuko ingoro y'Imana n'ikintu cya mbere ku isi nzima abantu bose bubaha bagaterera bakayisubiza uko yari.
Urakoze Pascal. Padri Manirambona, ibyo Pascal abaje byinshi wari wabisubije, ariko turebye iyi katedrali, ni katedrali yagiye ihura n'ibibazo bikomeye cyane cyane umuntu yibutse nko muri revolution y'Abafaransa mu ntambara ya mbere y'isi, ntambara ya kabiri y'isi, yagiye igabwaho ibitero byinshi. Urebye ibihe yanyuzemo icyo gihe n'umuriro wabaye ejo bundi, hari aho bihurira ubu intera yifashite?
Mbanje guheraheza kwishyura icyo kibazo mu nywanyi yarabagije cyari kijyanye naye n'ikindi ubundi yari yabagije ngo kuri bishushanyo ibyo babyarahiye. Mu bisanzwe muri katedrali cyane cyane barafise amafoto nababwiye nari namaze kuvuga yuko ibintu byose bafitiye amafoto bashobora kuzobikora bagakora ibindi bishasha mugabo bisa n'ibya mbere ku buryo utari mu specialist udashobora kumenya yuko ari cyakozwe muri iyi minsi. Hanyuma ikindi nacyo kuri katedrali yagiye ihura n'impanuka nyinshi, ibyo navyo abantu bamwe barakunda kuvuga justement ngo ko yari yahuye na revolution mugabo ntibayiturire kandi ntibayimene yose ngo bayisambure na n'ingwano ya mbere y'isi yose n'ingwano ya kabiri mbere ari naho General de Gaulle yaje guhimbariza intsinzi, yaje gusaba ngo bavuze inkengeri zo gushima bavuga bati Paris a été libéré. Ninacyo gituma mu masengero menshi, mu makatedrali menshi bavuga izi nkengeri, donc en solidarité avec y'isengero. Abantu benshi rero baribaje bati none ko ibyo byose ntuze yari yabikize umuriro urubeya rw'urutsinga nigo ruyishyize hasi. Ego, hariho ahantu hamwe Yezu yigeze kuvuga ngo vous voyez tout ce que vous admirez il n'arrêtera pas pierre sur pierre. Hariho ukuntu dushobora kuvuga ngo ibi bintu birakomeye nta kintu kimwe kizobinyiganyiza, ariko nubwo nti Imana itari muri byo nta kimwe dushobora gushika ko ni ukuvuga yuko imitima y'abantu na Monseigneur d'ailleurs yaravuze ati nous sentons bien que nous n'aurons pas seulement à rebâtir notre cathédrale ati turumva rwose yuko tutazokubaka cathédrale gusa, mais nous allons reconstruire aussi notre église dont le visage est si blessé. Donc tubwirizwa kubaka imitima y'abantu ekleziya yacu kubera yuko isura yayo akaranga mutima kayo karakomeretse karakomerekejwe cyane cyane muri iyi minsi. Tubona byinshi abantu benshi baza bavuga umwe avuga ibyo yishakiye, nta kintu na kimwe navuga nti cyakozwe n'iminwe y'abantu gikomeye gifise ubuzima budahera. Ubuzima budahera buva mu Mana gusa.
Padri Audace Manirambona, tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu. Twari kwifuza ko twaganira birenzeho ariko umwanya utubanye muto, ariko nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanyu ha ijwi rya Amerika kugira ngo usobanure abakunzi bacu ibijyanye na katedrali ya Notre Dame ipari mu Bufaransa. Urakoze cyane.
Ego, nanje ndabashimiye Edi Rwema, ndashimiye n'abakunzi ba radio ijwi rya Amerika. Mwakoze kandi kumpa kanya kugira ngo tuganire, nanje byamfashije kuraba hagufi by'amateka ya iyo katedrali kubera nangira nkora ku mutima. Urakoze namwe.
Urakoze cyane. Nshimire mwebwe bakunzi bacu. Nshimire engineer Arnold ufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeyeho wegeranije kino kiganiro muri studio ya Karindwi Washington DC. Mwari kumwe nange Edi Rwema mukanya na makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi.
Abakomeje kutwumva ni radio Ijwi rya Amerika yumvikana.